Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nabaramukije ndonga ndabahanikaze mu kiganiro ya gatwa bateguriye kuri uno munsi. Mukaba muri kumwe na Jewe Alexandre Bizimana kuri mikro, akaba na Jewe ngiye kukibashikiriza. Impunzi z'Abarundi zigera kuri 23 bahora baba mu nkambi y'agateganyo bakavimvira muri komine ya Uvira, nibo bimwe bajanwa mu nkambi yabo nshasha ya Murongwe muri komine ya Fizi. Muri abo abagabo bagera ku 70, abagore 104 hamwe n'abana 79. Tulibere kwa ngamba adufitiye byinshi twashikirijwe na mugenzi wacu Marie Charles Ninahazwe.
Ijanwa gizo mpunzi mu nkambi ya Murongwe rifise impamvu zitandukanye kuko bimenyeshwa n'umuyobozi w'ikigo cy'agatekanyo cyo mu Isange izo mpunzi zavanywemo. Ubwa mbere iryo yimugwa rituma ubwinshi bw'impunzi muri ico kigo bugabanuka. Uwo mutegetsi amenyesha ko ico kigo cyari gisanzwe kirimo impunzi zirenga 500, abo nabo bakabaronswa imfashanyo n'ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi HACR hamwe n'amashyirahamwe yabagira neza bifatanya ibikorwa. Mu gihe abana bari muri ico kigo batahora biga, uwo mutegetsi amenyesha ko mu mwaka w'ishuri utaha baziga mu mashuri ari Murongwe. Ku rundi ruhande, basavye ibihungiro bari hanze y'ikigo biteyeze kuburonswa kubera irungikwa rya bagenzi babo 203 mu nkambi ya Murongwe.
Ibiro bijejwe gutunganiriza abanyagihugu mu Kamanyora birahimiriza abari n'ico boterera hamwe n'uburongozi bwaho nyene kugira ico bashikirije mu gutorera umuti kihuta ku ngorane z'ibifungurwa co kimwe n'amagara basaba ubuhungiro b'Abarundi aho nyene mu Kamanyora. Aimable Kavunja Paul niwe yadufashije gusigura iyi nkuru ya Hassan Shabani.
Impunzi z'Abarundi basaba ubuhungiro bo mu ikambi y'agateganyo y'Ikamanyora ntibashimishwa ukuntu basanzwe bafashwe mu bijanye n'ubuvuzi hamwe n'uko bafungurirwa. Izo mpunzi bakaba bakwije amezi abiri bataronswa imfashanyo n'imwe y'abibifungurwa canke utundi dukoresho twa misi yose bikitavuzwe co n'ubuvuzi. Umukenyezi umwe mw'izo mpunzi atagombye ko tuvuga amazina yiwe yavuze ko batagira aho bihagarika canke aho kogera, bakaba bafise ubwoba ko bashobora guterwa na korera. Iciyongeye ko izo mpunzi zitinya ko HACR yohava ishira mu ngiro ingingo yayo ko kwigenekerezo rya 28 z'ukwa kabiri 2018 yohagaritse amazi meza basanzwe bahabwa. Umufasoni ajejwe agateka kazina muntu mwako karere ahamagarira amashirahamwe y'abagira neza kugarukira ibibondo bigiye kwishwa n'inzara n'inyota ngo kuko amazi ariyo soko ry'ubuzima.
Munumbero yo kugwanya ingwara zifatiye kwisukurike nka korera, ishyirahamwe ry'umusaraba utukura ku Rwanda ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irabandanya umugambi wo kongera umuti mu mazi y'uruzi Rusenda be n'izindi nzuzi zizuka mu kiyaga cya Tanganyika. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'umusaraba utukura Croix Rouge CICR mu mfunyafunyo y'Igifaransa rirahimiriza kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu nkambi y'agateganyo yo mu Isange. Ikibazo c'inzara coba kiri muri bimwe bituma iryo hohoterwa. Pepe Macho Sende yaganiriye n'umukuru w'impunzi ziri ngaho nyene muri iyo nkambi y'agateganyo yo mu Isange.
Kabimana mu bisanzwe twebwe hariya turi mu nkambi, naho turi mu nkambi rero abakenyezi baho cyangwa abantu bose bariho turya rimwe ku munsi. Ikibazo gica kibonekaho abantu bariho baza gucingira aha kuri Mendeve bagakura amafaranga 200,000, abaguze 200,000 bagaca bagenda, abakenyezi bagaca batanga imibiri, bagaca batanga imibiri kugira baronko byo kurya baha abana. Abana bicwa n'inzara, umuntu yazanye nk'umuryango w'abantu 9, akagari gatonya kamwe kashobora kurya abantu 9, ari abantu bangahe umuntu akagari kamwe kamwe. Umunsi umwe twebwe ingorane dufise dufise ingorane yuko abantu baho batugabwa rimwe ku munsi. Abana ntibaronka ubuyi, ntibaronka icayi, ntibaronka amata, sibyo? Ntasabone baronka nka zo kumesa impunzi abana, nicyo kibazo usanga dufite twebwe.
Aha ni naho turangirije igano twa twabateguriye kuri uno munsi. Igikorwa cya Serge Bisimwa ku bahagarikizi bwa Yakobo Kahora, Alexandre Bizimana n'ijyanye ariko ndakibashikiriza na Gahwane.